Tashimwe ku muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu rundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 kuri mwego mutwumva muri Kigali na FM 93.3 ikarongi ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Leta y'u Burundi ivuga ko itabonaho yohera mu gutabara abarundi barenga 70 bamaze hafi amezi atandatu bafungiwe ku kibuga cy'indege cya Manila Ninoy Aquino ni muri Philippines.
Twagerageje kubanza ukuntu twobashikira turabibura, ariko gandeje muri Amerika tubwiye ko Abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo. Basiye bitugoye nyine twobafasha, banse yuko dushobora kuvugana.
Uyu ni Madame Ines Sonia Niyubahwe avugira ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato musangwe ikaze. Eka makuru ya jutu ya heri muvyo mutekano abagwanyi ba M23 barwanyi ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo barigaruriye igisagara cha Masisi kiri mu seruko bw'ico gihugu. Itorokanizo rya makuru ya Bafaransa AFP dukesha inonguru rivuga ko umushinga mateka yitwa Alexis Bahunga wo mu ntara ya Kivu ya ruguru yagemereye ukuri kwano makuru avuga ko bibabaje kandi bitya makenga. Umunyagihugu yitwa Dieudonné Mirimo Mahindule nawe yabwiye AFP ko abarwanyi ba M23 bamaze gushika Masisi babwiye abanyagihugu ko baje kubohoza igihugu. Agira ati bafashe ico gisagara mu masaha 8 babanje gukorera inama ku paroisse hama batubwira ngo baje kubohoza igihugu. Abakorera ku mavuriro atandukanye bahaye amakuru AFP bavuze ko hari abanyagihugu bahungiye ku bitaro bitandukanye, bemeje ko hari abasivile bakomeretse naho batatangaje igitigiri cabo. Ku rundi ruhande kanizo rya makuru y'Abongereza Reuters naryo rikavuga ko ryarondeye igisirikare cha Congo FRDC kugira ngo ribaze icyo gisirikare kivuga kuri ano makuru, ariko umuvugizi wacu atatu yashimye kuritangariza. Igisagara cha Masisi impande zitandukanye zemeje ko kiri mu minwe ya M23 giherereye ku birometero 80 vya Goma mu rugo mukuru intara ya Kivu ya ruguru. Kiri mu bisagara bifatwa nka mpora mutima muri Congo. Abarwanyi ba M23 kuva mu zo mu 2024 bagenda batera intambwe mu gufata uburere n'ibisagara vya Congo. Mu kwezi kwa 12 bagarukiye ku birometero 50 by'igisagara cha Rubero n'ibirometero 100 by'igisagara cha Butembo gifatwa mu mutima w'ubucuruzi bwa Congo. Congo ni ishamwe mpuzamakungu ONU vyagiriza u Rwanda gufasha abarwanyi ba M23 haba mu kubaronsa ibirwanisho canke kubaha abasirikare babafasha kurwana. U Rwanda ruvuga ko ivyo rukora ari ukwivuna. Mu kwezi kwa 12 ko mu 2024 vyari bitegekanije ko Perezida wa Congo Felix Tshisekedi n'u Rwanda Paul Kagame bahurira i Rwanda muri Angola mu nama yo gukemura ibibazo ivyo bihugu bifitaniye, ariko iyo nama yasivye ku munota wa nyuma kubera aba bategetsi batashoboye kumvikana kuvyoja ku meza y'ibiganiro. Ijuri ya Amerika cyo tubandaniza muri Siriya, abashikiranganje batandukanye bariko bategeka ico gihugu vy'imfata kibanza basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhanagura ibihano yafatiye Siriya. Babivugiye mu rugendo rwabo rwa mbere bakoreye muri Qatar kuva batembagaza ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Umushikiranganje ajejeje imigenderanire ya Siriya n'andi makungu yasiguye ko ibihano vya Amerika ari intambamyi ikomeye yo kongera kwiyubaka vyihuse kwa Siriya. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje ajejeje imigenderanire ya Qatar rivuga ko umushikiranganje wa mbere wa Qatar yakoranye umubonano n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Siriya ujeje ibyo kwivuna abasi n'ujeje igisata c'iperereza. Iryo tangazo ribandanya kuvuga ko Qatar ishigikiye intambwe zose zishikana Siriya ku bwiyunge, ubwigenge n'amahoro vyuzuye. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 ko mu mwaka uheze, Qatar nayo nyene yari yasavye ko Amerika ivana Siriya mu bihano. Ibihugu vyo mu burengero bitari bike bivuga ko birindiriye kuraba ingene indongozi z'imfata kibanza za Siriya zitwara imbere yo kuvana ico gihugu mu bihano. Co kimwe n'ibindi bihugu vyinshi, Qatar nayo nyene yari yarahagaritse imigenderanire yari ifitanye na Siriya ku ntwaro ya Bashar al-Assad yavanye ku butegetsi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Ubutegetsi bwa Bashar al-Assad bumaze gutembagazwa, Qatar cabaye igihugu ca kabiri cugurura ambasade yaco muri Siriya inyuma y'imyaka irenga cumi yari imaze yugaye. Ayo makuru yose agezeho irya nino ku isi n'ayandi mwije kumva mushobora kongera kuyasanga ku rubuga rwacu www.vowa.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA Radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabikaze inshuti bakunzi bacu, abarundi barenga mirongo irindwi bamaze hafi amezi atandatu bafungiwe mu kibuga mpuzamakungu c'indege ca Manila Nilo Aquino mu gihugu ca Philippine, babuze ayo bacira nayo bamira. Abavuga n'ijwi rya Amerika baratabaza bagasaba ko bajanwa mu kindi gihugu co bakira nk'impunzi. Mugenzi wacu Edi Rwema yakurikiranye ino nkuru.
Abo barundi bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bageze muri Philippine buri wese ku giti cye, nyuma yo kumenya ko kwinjira muri icyo gihugu ku Barundi bidasaba visa. Gusa ngo baje kwisanga batemerewe kwinjira mu gihugu, nabo bahitamo kutemera gusubizwa mu Burundi, cyane ko benshi bavuga ko bari bahageze baturutse mu bindi bihugu. Isoko y'ijwi rya Amerika aho ku kibuga cy'indege cya Manila Nilo Aquino yatubwiye ko bamaze igihe kinini bafungiwe ku kibuga cy'indege batemerewe gusohoka. Benshi bahise bahitamo kwitura ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR, ariko kugeza ubu bavuga ko nta bisubizo barahabwa. Waduhaye aya makuru twirinze kuvuga amazina kubera umutekano we, yatubwiye ko muri bo abagera kuri mirongo itanu bamaze kubazwa no gutanga amakuru muri HCR, ariko nta n'umwe urahabwa ubuhungiro. Uyu yakomeje atubwira ko abimwe ubuhungiro batangiye gusubizwa mu bihugu byabo. Mu bamaze gucyurwa ku ngufu harimo abarundi cumi na batanu nk'uko iyi soko ibitubwira. Ikindi yabwijwe rya Amerika ni uko bahozwa ku nkeke n'abakozi bo ku kibuga cy'indege, bakomeza bababwira ko bakwiye guhitamo gutaha kuko Philippine itazigera ibaha ubuhungiro. Mu butumwa iyi soko yahaye ijwi rya Amerika yagize ati:
ikindi naco tumaze amezi arenga atandatu atazuba tubona, ntiturigera dusohoka hanze. Numvise amafaranga ntiyemererwa kugura ikintu na kimwe. Amagara ya bamwe na bamwe atanguye kubangamirwa. Bamwe barafashwe na hypertension, abandi bagwaye diabete za estoma, ibibazo vy'amaso kubera kwama ku matara atazuba tubona.
Iyi soko yacu yakomeje itubwira kandi ko nta bufasha babona ku bijyanye n'ibyankenerwa. Yagize ati:
indyo turya ni nkica ntikize, barashobora kumara iminsi nk'itatu bataduhaye n'amazi. Nimudufashe gutabaza kuko igihugu cya Philippine turabona ko cyatwanse, mudutabarize nimba hari ikindi gihugu cyo twakira tukava muri kano gasho.
Uyu yatugaragarije ko abamaze kwimwa ubuhungiro babima ibiribwa burundu kandi ntibemerewe no kubigura. Usibye ibibazo bijyanye n'imirire, iyi soko yacu aho ku kibuga cya Manila Nilo Aquino yatubwiye ko igihe cyose bamaze kuri icyo kibuga baryama hasi. Abari kuri icyo kibuga bafite kandi impungenge ku mibereho y'abana babo batagira aho bakinira cyangwa ngo bige. Abana bari munsi y'imyaka itanu bari mu bafungiye kuri icyo kibuga ni icyenda. Usibye abarundi bafungiwe kuri icyo kibuga harimo n'umunyekongo umwe, abanyagana, abanyamisiri n'abandi. Gusa Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona abakozi ba HCR cyangwa ubuyobozi bw'icyo kibuga cy'indege cyo muri Philippine ngo bagire icyo bavuga kubireba imibereho y'abo bantu bahagotewe.
Tugakuzira inkuru ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu buvuga ko budafise aho buhera kugira ngo bufashe abo barundi bagera kuri mirongo irindwi bamaze amezi agera kuri atandatu bapfungiwe ku kibuga c'indege ca Manila Nilo Aquino co mu gihugu ca Philippine. Mu kiganiro nagiranye na Madame Ines Sonia Niyubahwe avugira ubwo bushikiranganje yasiguye ko abarundi badashaka ko ama numero ya telefone yabo amenyekana muri ubwo bushikiranganje kandi na leta ya Philippines atacho iratangariza ubwo bushikiranganje. Madame Niyubahwe yavuze ko atanivyemezo vyuko abatabaza ari abarundi make mu makuru afise, akavuga ko bayumviye ku radio Ijwi rya Amerika.
Kuruhande rw'ubushikiranganje buteje imigenderanire n'ibintu makuru yavuga twari tuzi, uretse ko twayibonye iradiyo Ijwi rya Amerika ryashyize ahabona na twari tuzi kuko igihugu cya Filipine ndetse nabo bavuga ko ari abarundi bari mu gihugu cya Filipine bafite ibibazo ntibigeze bitura leta y'u Burundi kugira ngo bashobore kubatunganiriza. Ayo makuru ntayo twari tuzi.
Inyuma yo kuyamenya biciye ku Ijwi rya Amerika, hari icyo muriko muragira ku ruhande rwanyu kugira ngo abarundi batezurirwe, na cyane cyane ko bamwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko harimwo n'abana bari munsi y'imyaka itanu bari muri abo?
Uretse yuko tutanemeza neza ijana ku ijana ko bose ari abarundi kuko nabo tuzi, twagerageje kubandara ukuntu twobashikira turabibura, twagiye duca kuri radio nyine yashoboye gutangaza iyo nkuru kugira ngo bashobore kuba turondera baducire hamwe tushobore kuvugana. Ariko radio Ijwi rya Amerika yatubwiye ko abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo, basiye bitugora nyine twobafasha banse yuko dushobora kuvugana.
Uko babidusigure ku Ijwi rya Amerika bavuga bati ni ku mvo z'umutekano zacu. Hari intambwe muriko muragira kugira ngo muce muri iyo aeroport, muce ku bategetsi ba Filipine, icyo kibazo kiri hagati y'ibihugu bibiri, hako kiba hagati y'abo banyagihugu na n'ubushikiranganje.
Ubisanzwe niba ari abarundi koko bari mu butaka bw'igihugu cya Filipine, leta y'icyo gihugu nayo nyene irafise ishobora kurondera leta y'igihugu cy'u Burundi bakurikira nimba koko ari abarundi, hanyuma igaheza ikabwira leta y'u Burundi ikabibenyesha bitwiye mu nzira zisanzwe zemewe n'amategeko ya diplomasi. Ariko kuri ubu naho ntavugira leta y'igihugu cya Filipine, hari naho usanga bagitohoza kugira ngo bamenye koko abo bantu bari bo.
Harya Uburundi na Filipine vyegeranye gute mu vy'imigenderanire? Hari ambasade Uburundi bufiseyo?
Imigenderanire y'igihugu c'Uburundi na Filipine isanzwe ari myiza cyane, naho se dufise ku cicaro c'igihugu ca Filipine, mugabo Filipine irafise ubuseruki dusanga bashobora kwitura, naho vyoba vyagoranye ata buri hafi ngo bice muri cooperation bilaterale hagati y'igihugu n'ikindi, barashobora kwitura ubuseruki bw'igihugu busanzwe buri muri misabo mpuzamakungu ONI. Ubuseruki bwa Filipine bukitura ubuseruki bw'Uburundi bugaheza bugashikana ubutumwa ari Bujumbura. Nzarinda guca yuko kuko na Filipine bafise gushobora kurondera leta y'u Burundi direktema
ko bariyo vyo bariyo, kuko baravugishije Ijwi rya Amerika bakavuga mu Kirundi, turumva ko ari Abarundi. Ikigiye gukurikira ni icahe kuri bo, kuko uko biri kose n'Abarundi baguma babazwa u Burundi.
Erega harya burya abantu bose bavuga Ikirundi z'Abarundi n'abanyi bacu bose iburyo n'ibubamfu, kuko dusanzwe tubana usanga bavuga Ikirundi n'ibisanzwe, ntakitwemeza neza ko abo bantu ari Abarundi ijana ku ijana. Tunavuga ngo tuce tubakureho ku nguvu kuva isi kibaho, kuva abantu bakibaho ubwambukira bwanjyeho hagati y'ibihugu. Kuko rero nacyo tugiye guhindura ku byerekeye ubwambukira, gusa icyo leta y'u Burundi igubandanya ikora ni kuganira n'ibindi bihugu bigenze byifuza ko abarundi bajya gukorerayo, kugira ngo dushobore gutera umukono ku masezerano atuma abarundi bajya gukorera muri ibyo bihugu batingiwe n'amategeko, agateka kabo kubahirijwe atabashobora kubakomakoma n'ibindi. Icyo nababwira cyo cyane yabagenda bagiye gusanga ubuhungiro ntawe ubimenya. Nk'abo rero iyo umuntu amaze kugenda hanze agiye gusaba ubuhungiro asigara ari mu bintu biri cyangwa mpuzamakungu ONI tegeje impunzi hase, ndetse asigara agengwa n'amategeko y'igihugu agiye gusaba ubuhungiro. Uruhande rw'ubushikiranganje ubu nyene vyotugora kutatubarondera kandi bumva badashaka kutwumviriza, ubwo se twabarondeye ariko ntibaradushobora kutwemera yuko twuvugana nahase gutanshura abarundi baba mu makungu.
Ibishikiye aba barundi bari muri Filipine vyari bwashike? Hari vyigenze gushikira abandi barundi bibagendekera gutyo muri kahise mwibuka ga madame Soni?
Muri kahise tahafi aho nyereza amaso ivyo bintu ntibyari bwashike, nabyo twibuka twebwe ku ruhande rwacu. Mugabo igihe cyose twagiye tumenya umurundi agize ibibazo, ubushikiranganje bwaca butumwa intumwa yihuta ivuye mu gibuserukizi kugira ngo bashobore kuja kuraba abo barundi abari bo n'ikibazo bafise. Mugabo ivyo bikaba iyo abarundi batabaje bitura leta ibagenga, hari ababa usanga banagiye badafise impapuro zibagenga ari nzira, badafise impusha zo kuba muri icyo gihugu, badafise impusha zo gukorera mu gihugu bariko baratabariza, ngo nubwo baba bagiye barenganye mu mategeko yose bishitse bakitura leta. Kuko leta ari vyeyi ni leta yashiriwe umuseruki kugira ngo ajye kuraba ivyo ari byo, maze tugaza tukavugana n'igihugu barimwo tukabafasha, ari abo batahana bagataha abako disha tukavuga ningene waruha makazori kugwa nibindi nibindi ndetse gicho simunyito bibazo iraheza ikatera intango kanoze mwana w'urunda
ku ruhande rumwe mutingi bashaka ko tubavugisha kuri ndi ruhande bati turatabaza akamo mubaha naka
nibashimike bavuge ba precise batabande niba batabaza leta nibemere tubavugishe ama leta irabe ingene yobafasha ibifishije mu kiranganje ubujyo cy'imigenderanire n'ubundi makuru niba batabaza na ishyirahamwe mpuzamakungu ribyaba impunzi urumva nkaho sinoreta ngo ndabivugire kandi umuvugizi wacyo bosabe ingene batabaza
madama Ines Sonia niyubahwe muvugire ubushikiranganje ujeje imigenderanire n'Uburundi n'andi makungu ijwi rya Amerika tubashimire kuri kano kanya muduhaye
murakoze cyane
Je kwa mikoa shutoni disi mokirundi no mokinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye bamwe mu bagore b'abanyekongo n'abanyarwanda bakora ubucuruzi buto buto bwambukiranye imipaka hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke uri hagati y'ibyo bihugu kibangamiye ubucuruzi bwabo inkuru y'umenyesha makuru wacu Gloria Twishimwe
Na abagore bibumbiye mu makoperative atandukanye bacuruza ibyiganjemo imyaka bavaka amahoro agira inkongi zitandukanye mu bucuruzi bwabo harimo umutekano muke n'amakimbirane aturuka ku mwuka mubi ukomeje kuba hagati y'ibihugu byombi uyu ni Mukamusoni Sara umubyeyi mu kigero cy'imyaka 50
mbere tutarahugurwa nabo kugerageza bakaduhuga bakatugira abanyamugabo ariko ubu ngubu kuva twahugurwa bakadushyira hamwe rwose dufite turi bamwe nta kibazo
nubwo bahura n'imbogamizi umutekano muke baba bifuza amahoro hagati yabo ndetse n'abagenzi babo b'abanyekongo bityo basanga bakwiye kwimakaza hagati yabo uyu ni Mbarushimana Ange umubyeyi nawe ukora ubucuruzi buciriritse
urabona ko twateranye n'abakongomani amahoro icyo itubwiye twebwe uzi iyo wambutse ukajya gucuruza ukagera muri Kongo ugacuruza ibyawe ku mahoro ukagaruka ayo mahoro usanga aricyo gishoro cya mbere nta mahoro nta gishoro niyo wagira amafaranga ukabura gucuruza kubera nta mahoro ariko hari amahoro ukambuka muri Kongo bakagutera neza wagera inaha ukamera neza nubwo bishoro cyose
gusa nanone mu bihe bitandukanye kwimakaza amahoro hagati yabo byagiye bigorana aho wasangaga abagore b'abanyarwanda batishyurwa ku bicuruzwa bagemuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ntabwo batwishyuraga rero ntabwo batwishyuraga baragenda bakagutuma ati zana ubazana nk'imbo akaka imbuto kazimushyira nagera bicara yasaba yajya gutaha yo gutaha yafashe ubwoko bw'ikanika hira ntibayishye ubwo bikabideni yabideni rero uburumba ko tuhagarika akazi iyo mugarika akazi rero ubwo niyo yanzara
ku ruhande rw'abagore b'abanyekongo ho ni inkuru itandukanye bavuga ko badakunze guhura n'ibibazo mu gihe bambuka cyangwa bageze mu Rwanda icyakora amahoro make hagati yabo akaboneka mu gihe cyo kurangura ibicuruzwa babijyana mu gihugu cyabo Shami Kapamana umuyobozi wa koperative y'abagore muri Kivu ya Ruguru aragira ati
ndiyo kuna kwa matatizo
habamo ibibazo mu bucuruzi bwacu hagati y'abanyarwanda n'abanyekongo umucuruzi ava mu murima akandanguza ibicuruzwa yarangiza akagarura bya bicuruzwa muri Kongo iwacu ntabwo twacuruza twembi ngo bishoboke bituma rero habaho ibihombo n'amakimbirane hagati yacu simba nyibashije kumwishyura
wakati ninahomba naona ni mara ninabakia na deni yake mara unaingia tu shida
kwa Mutwari Bijana Tina wakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka bwa tangawizi
Magumu tunaweza tukaipata ni kama
hari je duhurira n'ibibazo ku mipaka ariko iyo wujije ibyangombwa umuzigo wawe ubasha kwamuka nta kibazo icyakora ikindi kibazo duhuriramo n'abanyarwanda nuko mba naranguye mu Rwanda noneho wawo ndi wandanguje tangawizi akakomeza akagurisha ku giciro namuranguriyeho iwacu muri Kongo ibyo bituma tubura uko ducuruza kuko aba yaboneye amahirwe mu kumurangurira yarangiza akaza kongera kuyashakira iwacu aba bacuruzi bavuga ko baba bashaka kwimakaza amahoro mu rwego rwo gushaka gukorera hamwe bityo iyo habayeho igihombo kuri umwe ku mpande zombi kiba ari igihombo aba bagore bose bahuriza ku kuba ikibazo cy'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi kikiri imbogamizi kuri bo ndetse no kumva ko umunyarwanda n'umunyekongo ari abantu batandukanye icyakora umushinga utegamiye kuri leta ade kubaho bisobanuye umuryango nyarwanda uharanira iterambere rishingiye kuri bene ryo wo uhugura abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kutita ku kuba buri wese ataha mu gihugu cye bimutera guhemuka uri no muhuza bikorwa wayo David Bazirankende
kubw'ibyo rero abangaba baza bagatanga imari yabo ariko ntibishyurwe hagendewe ko n'ubundi nta uri bumurege ni mu gihugu cye
byose tubibahuguraho tubabwira ngo murenge ibyo mutekereza ko wakorera umuntu wumva ko ntacyo ari bugutware ahubwo mubagarire yasanze yuko mu buzima bwa buri munsi muhorana kanababwira ko buriya mu buzima nta n'ujyanye deni by'iminsi icyo ujyanye cyo sarura urambura mugenzi wawe uyu munsi ariko nawe uri kwibikira abazakwambura
uyu mushinga kandi ugerageza guhugura abagore kugira ngo ntibite ku mutekano muke uri hagati y'ibigo byabo ahubwo bakita ku gukorera hamwe ubwabo
kandi abakongomani baje mu Rwanda nabo n'ubundi bagurira abanga basanze hano mu Rwanda ubwo rero ku ruhande rwabo n'ubundi mu mibanire yabo ya kivandimwe hakenewemo amahoro hakenewemo kubana barenze ibijyanye n'ibibazo biri muri aka karere k'ibihugu byacu byombi ahubwo bagakomeza kubungabunga ya sano yo kubana hagati yabo mu mahoro kubera ko n'ubundi imikorere yabo irushaho kuba myiza iyo bakomeje gukorera mu mahoro no mu kivandimwe
bakwiye kubafasha ibijyanye n'amahugurwa uyu mushinga unabaha amafaranga yo kwikenura mu gihe bahuye n'ibihombo ukabigisha no kwibumbira mu matsinda no kwizigama no kugurizanya mu gihe hakomeza kumvikana umwuka muri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abagore bakora ubucuruzi buciriritse nibo ahanini bagirwaho ingaruka ziremereye kuko bituma imiryango yabo ibaho nabi ubuyobozi bw'umushinga Arde kubaho bwatubwiye ko amahugurwa ku bagore b'abanyekongo n'abanyarwanda atangwa ku bagore 50 ku mpande zombi biba kandi biteganyijwe ko abo 50 bahugura abandi barenga 600 ku mpande zombi Gloria Tuyishime Ijwi rya Amerika I Rubavu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwanya n'uw'imikino na sport turahera mu Burundi aho ishami ryo gufatana mu nda ryashinzwe n'abakinnyi b'umupira w'amaguru b'abarundi bakugurutse rifitiye akamaro benshi muri abo gufashanya no guhurira hamwe bagakina hamwe no kugira inama abakiri bato niyo ntumbero nyamukuru bihaye Desire Hatungimana arabitubwira
iryo shyirahamwe ryo gufatana mu nda hagati y'abakinnyi bakukurutse ryavuze mu mwaka wa 2019 rirongowe na Pierre Claver Rakanze yakiniye umugwi wa Renaissance abo bafashanya muri komite ni Marc Jabil Nzeyimana Gilbert Indere na Jean-Marie Mbuyi bakiniye Vitaro François Ngendabanka Mutambaro na Muramba bakiniye Interesse na Dominique Myambo wa Prince Louis walirongo yabwije ijwi ry'Amerika icyatumye baje hamwe
hari abakinnyi benshi bakera bagize mu buzima bugoye kumva umengo bamwe baranasegereza amare wacu azishimbira cyuko tuvuga tuti abagize amahigwe naho bakinnyi umupira bagahagarika mbwa bakaronka akazi bakora bagakumbure bakagira icyo barushije abandi bakisununura tugenda gutubwira ngo tugire umugambi wo gufatana mu nda kugira ngo turafashanya uko dushoboye ya tugumane hamwe tugumane ubucuti cyane cyane kubera mu bihugu byacu cyo kenye mu bihugu byateye imbere usanga kumbure abakinnyi igihugu bafite ikibanza kiciza kandi bakaguma bashigikiwe naho baba barajuka umupira barawuheje
umbe Dieudonné yakiniye Prince Louis muri kino gihe abiburaye mu gihugu cy'Ububiligi amenyesha ko yishimiye cyane kuba mu ishyirahamwe rigizwe nabo bahangana mu kibuga bakaba bahuzwa n'urukundo
nukuri
nagateka kuri jewe kubona mba muri iryo shyirahamwe n'iby'agaciro icyo nkunda muri iryo shyirahamwe nuko twiyumvira kuri bagenzi bacu atacu birengeje iyo turi burayi turabona na rimwe rimwe naho umwanya utatworohereza tukavugana kuri bagenzi bacu basigaye mu gihugu Feruzi Aruna yakiniye Vitaro uno munsi akaba ari nawe yimenyereza avuga ko ababakurira bashinze iryo shyirahamwe arabo gushyigikira kuko ribafitiye akamaro kanini
inyungu nyene irahari kubera ubonye umukinnyi mwakinanye afise ubuzima bubayabaye ntushobora kubyakira neza wubona ufise ubuzima no gufashanya bamwe bamwe bamaze kubafasha n'ibimenyamenya abaudandaza abawalimeri bamaze kubagurira n'ibikoresho icya kabiri nukuza turakora antrenema tukabona n'amagara meza
mu myaka ya 80 imigwi yarashamirana cyane ku buryo no muri karitiye abakinnyi bataramukanya nk'uko bishikirizwa na Theodore Ntunga wa muhumure yabwijwe rya Amerika ko yakiniye umugwi w'inkona kuva mu mwaka w'1980 gushika 1984 mu mwaka w'1985 yaciye atangura akazi k'itangazamakuru mu gisata cya siporo kugeza magingaya nawe ni umunywanyi w'iryo shyirahamwe amenyesha ko kiretse kujya hamwe n'urunganwe bakaganira ibyo bateza imbere ashimishwa no kubona abakiri bato baza aho bakinira akizera ko umutima wo gufashanya watumye baje hamwe hari cigwa babikuramo.
Bwa kiri batorero barabona yuko bikenewe cyane byo gufashanya akabara karuriro cyane cyane kuri bo kubera babona ari imbere yabo abavyeyi babo injuti zabo nabo nyine bararuye hamwe mu mashira hamwe cyane cyane y'abantu bahora bakira cyane kera bahora bakora umwuga umwe bikaba bifitiye akamaro kenshi cyane 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 gukina gusa no kuganira no gufashanya mu mahigwe no mu magogwa.
Kugeza uno munsi Pierre Claver urakambye arashima intambwe iryo shyira hamwe rimaze gutera.
Inyungu ya mbere twaronse nuko amagara yacu twasubiye kuyakomeza. Icya kabiri nacyo kiza nuko gushika n'ubu abantu bose bahurumbirishe hamwe hanyuma tukaba twategura imigambi yoshobora gutuma turonka ikintu cyosahiriza uburyo bwacu bukebuke kugira ngo tumwe dufatana mu nda hanyuma inini imigambi tuzogira kugira ngo kumbure n'abajeje nkino mu Burundi na federasiyo bagira ikibanza abadoha kugira ngo tubafashe tubaterere.
Rurakambye yamenyesha ko iryo shyirahamwe ubururimwo abahoze baritera bakarisaba umupira w'amaguru barenga 150 bari mu bihugu bitandukanye byo ku isi kandi ko n'abandi babandanya binjira. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakoze cukorerwa mu ngata na mgenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira imihomoko n'ibiranga umukino w'igisoro uri mu mikino gakondo yo mu Rwanda.
Utwo tuntu twibarangura nk'amashaza yumye yibarangura ku isahani ya plastike batwita inka z'ababugu. Izo nka mvuga ntabwo ari nk'amahembe tumenyereye, ntabwo ari izi tworora zikaduha umukamo, ahubwo ni inka z'ababugu. Ababugu ni abakinnyi b'umukino w'igisoro, umwe mu mikino gakondo mu Rwanda ushingiye ku kumenya gutekereza vuba no guteranya imibare mu buryo bw'akayobera abaswa. Mbese ubundi uyu mukino w'igisoro cyangwa kubuguza uteye ute, ukomoka he, wazamwe nande? Igisoro kigizwe n'utwobo 32 bacukura mu giti, abakina bagakoresha isoro bakunze kwita inka. Abadafite ubushobozi cyangwa abana bato bashobora gucukura hasi bagakina bakoresheje utubuye dusanzwe. Intego y'abahanganye mu kubuguza ni uko buri wese aba ashaka kunyaga isoro za mugenzi we kugeza ubwo amusiga iheruheru. Inzobere muri uyu mukino aratuvunguriraho bike cyane mu biranga imikino y'igisoro, kuko kubimenya byose ari isomo mu yandi.
Kora hano kabiri bakora hano nawe akabuguza gutya ugateba ubwo kongera agateba ubwo afite nganji ntutabike imbere ugatse inyuma ukagera gutya ukihuta ukaza ukagenda ahantu iyo uciye umuntu ahita abura aho abuguza.
Iyo ababugu babiri banditse bakina, imihigo iba ari yose hagati yabo, haba ku kibuga nyirizina aricyo gisoro, haba no ku rugamba rw'amagambo.
Ngiye gukurikira ituma uhita utaha ngiye kukugura
Uyu mukino w'igisoro ufite umuzi mu mateka y'u Rwanda wadutse mu kinyejana cya 16. Abacukumbuzi mu mateka bavuga ko Imandwa Nkuru y'u Rwanda Ryangombe ry'Ababinga umuhungu wa Nyundo yakundaga guhora ashyizitse na mwene se wabo mu mutu mucuni. Buri gihe uko bahuye mu mukino w'igisoro mu mutu mucuni akamugaragura, aribyo bita kumuganza mu nyunguramagambo yabugenewe. Gusa uyu mukino wahimbwe n'umwami Ruganzu wa kabiri Ndori. Mu bintu byinshi uyu mwami w'amayobera yibukirwaho harimo n'ibisigarira by'imyobo ifukuye yifashishaga mu gukina igisoro, hamwe na hamwe mu Rwanda iyo myobo y'igisoro ikaba ikihagaragara.
Duhagaze ku rutare ruherereye mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura akagari ka Bukomeye umudugudu w'Impinga. Uru rutare rufite amateka akomeye, amateka ajyana n'umwami Ruganzu. Amateka tubwira ko uru rutare ari rwo yajyaga yicaraho akabuguza bya bindi tujye twita ngo ni ugukina igisoro. Uru rutare ruriho imyobo iyi imyobo niho yajyaga ashira bya bindi biti nka akabuguza mu gihe inka ze zabaga ziryagiye ziriho zuza.
Umukino w'igisoro usaba ubwenge budasanzwe no gutekereza byihuse. Ntabwo bihagije kumenya amategeko y'uwo mukino cyangwa kumenya guteranya no gukuramo ngo umuntu ahite yitwa umubugu ukwiriye iryo zina. Amwe mu magambo y'amwuga akoreshwa mu mukino w'igisoro ni nko kugereka, guca umuvuno, kuvunura inka, umutwe, kurasa, guteba, icyanga, kugarama, gutura inyana n'ayandi. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti mwari kumwe natwe. Aha niho amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo agarukiye kuri mikro no muhinga bw'ivyuma. Mwari kumwe na Diane Ninahazwe n'abategure longera ndabashikiriza amakuru ya kino gitondo ku izina rya bagenzi banje babike banenda bifuriza kubandanya muranyirwa mu byo muri mu byose turongera mu makuru ari mbere.